Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Kado inzamba gateka kawe mga vyumvise unu wa mganyo wa makuru tuwa bateguri ya kuwashikiriza amakuru mga mwashikirizo na anje diko de na hazo yuko mwazo kufijumva amakuru tuka tuwashikiriza kawa agizwe ningi ngo nguru nguru uzikurikira ishavrila niga muri wa mgemu wa nyagi hugu wa munara za Makamba na Rutana wafuka ko wa mgemu wa jeshwe inwaru nungu wa mgemu nera kure muri kino gihe wa chakunzu kunzu no kuma bariyeri batoza amafaranga yo mu matora yo mu mwaka wa 2025 bakaba bayaka n'abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abanyagihugu bakavuga ko arakarenganyo katagira izina ubwo rwejeje ubwenzura ingere imenyesha makuru bikora mu Burundi CNSengo rugiye kuzotegura mu misi ya vuba iramizo huza abajejwe intwaro bakorera mu ntara na bamenyesha makuru barangura umwuga wabo mu gihugu hagati mu ntumbero kubumvikanisha no kubereka umwe wese uruhara rwiwe ku bijanye no kumenyesha amakuru unani rw'amasendika akoramo abakozi bo mu ndero n'inyigisho mu Burundi Fenasebe rusaba ko abigisha barungitswe gukorera mu zindi ntara mu mwaka wa 2016 n'2017 basubizwa mu ntara baje bavamwo ngo kuko babayeho mu buzima abubi ubwo unani ukavuga kandi ko atakintu na kimwe cisunzwe kugira bimugwe aya makuru amwe n'ayandi twateguriye ni mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndashwe kwa ramutsa nongera ndabaha ni kaze ya makuru tu ya heri mugisata kijanyo ni intwari ibereye amidogo ari yose mu banyagihugu mu ntara za Makamba na Rutana bikaba biva kugwaruka bimonera kure na bamwe mu bajejwe intwaro bo hasi muri kino gihe bariko baraca kunzu kunzu no kuma bariyeri ya komine wategeka gutanga amafaranga y'intererano y'amatora y'umwaka wa 2025 abanyagihugu batari muri uwo mugambwe bakavuga ko batumva ingene bako amafaranga y'uwundi mugambwe bakabona ko bariko barahohoterwa n'inkuru tubaza Signorine nije imbere
amakuru ava muri izo ntara uko ari zibiri atumenyesha ko izo ntererano zako n'ugwaruka rw'imbonera kure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro mu nzego zo hasi bamwe ngo baca kunzu kunzu bategeka abanyagihugu gutanga hagati y'amafaranga 1,000 n'ibihumbi 200 abandi nabo bakaja ku mabariyeri ya komine iruhande y'abasanzwe batoza amakori ya komine aho naho abagendesha imiduga amamoto n'amakinga umumwe asabwa kubanza gutanga amafaranga 200,000 imbere yuko yemererwa kubandanya ubutanze iyo ntererano acahabwa rupapuro rwemeza ko yarishe ubwo rupapuro nago ngo ruba ruriko ikimenyetso cy'umugambwe CNDD-FDD rukaba rwanditse ko ari intererano yo mu matora yo mu 2025 abanyagihugu muri izo ntara uko ari zibiri Makamba na Rutana bavuga ko badatahura ingene iyo ntererano y'umugambwe CNDD-FDD isabwa abantu bose kandi yo mu migambwe yose bababazwa nuko uwase kuyariha kumvo ica nkiriya mu nyuma acakoregwa iterabwoba bagashobora no kugirirwa nabi abanyagihugu basaba ko iyo ngendo yohagarara vuba kukataho itaniye no guhohotera abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi amakuru ava mu begereye abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri izo ntara avuga ko mu bisanzwe iyo ntererano isabwa yerekeye abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bonyene kandi ko ari igikorwa kijanye no kwitegurira amatora yo mu 2025
wakoze Signorine nije imbere kadeza mbagate kakawe turabandanya n'amakuru twabateguriye ngo abarundi bose atanumwe asigaye inyuma bategerezwa guhagurukira imwe kugira ngo bazorage abana babo igihugu gitekanye kandi giteye imbere ako nakamo katewe ku munsi wa gatatu na Salvatore Niciterete ni musenyeri mukuru wa Bururi akaba yivugiye mu nama yatunganijwe na Kiliziya Katolika inama yahuje baburamatari b'intara n'abarongoye amashirahamwe aharanira amahoro muri iyo ntara nyene musenyeri Salvatore Niciterete asaba abategetsi n'abajejwe intwaro kutihanganira uwo wese yokwikika inyuma y'amatora kugira hungabanye abanyagihugu. Tega matwi Musenye Salvatore Nikiteretse.
Kugira ngo tubake igihugu cy'amahoro cy'umvikano birama n'icyo twitera mbere, twese dutegerezwa guhagurukira rimwe. Yagi mwisi ndabigira sinabibazwa kugira ngo hagire icyo tuzoraga abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza. Nkuko umupasoni yabivuga cyangwa agateka kiwe, dukwiye kugidomako urutoki tukongera tugaciyamiriza tukarondera gusonera umuntu. Yagire rero uwigira sindabibazwa duheze dukora uko dushoboye ntihagire umuntu yinyegeza inyuma y'amatora ngo ate umuntu ate imico myiza hari imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora kugira ngo ayo matora ahere abantu babandanye babana neza.
Rwego Serge gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi ko rwiye gutunganya inama mu minsi ya vuba, inama izohuza abajejwe intwaro n'abamenyeshamakuru bakora mu ntara zo hagati mu gihugu mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bikunda kuboneka hagati y'izo mpande uko ari zibiri. Vyamenyeshejwe n'urongoye Rwego Esperance Ndayizeye kuri uyu wa kane mu gihe ariko arashikiriza icyegeranyo cy'ibyaranguwe mu mwaka w'2023 ushira umwaka w'2024. Umukuru w'Urwego Serge akavuga ko bikenewe ko umwe wese akwiye kumenya uruhara rwiwe ku bijanye no kunoza amakuru abanyagihugu. Kuri kira Esperance Ndayize,
twebwe turategekanya ibikorwa byinshi bijanye no kubonana n'abajejwe intwaro kugira ngo n'abamenyeshamakuru n'aba cyane cyane abatokira amaradiyo bakorera ruguru kubera yuko ntibakunda kuba ibibazo kugira ngo be nabo bajeje intwaro hagati mu gihugu dushobore kubwira kubashyira hamwe tugerageze tuganire batahurane umwese mva uruhara rwiwe kugira ngo kuko umwese natangura kumva uruhara rwiwe akumva aho agarukiriza naho atarenza barushaho kurana neza. Rero turagerageza turizera yuko ibyo inama tumirije kugira ngo tubahimirize bumva yuko inkuru uyinumye nacyubura kurafasha igihugu iyo ari inkuru y'akamaro kuko bivana n'inkuru yariyo hari usanga atakamaro ifitanye na gihugu. Navuze yuko mu bisanzwe amenyeshamakuru akwiye kwitaho gutanga inkuru ifitiye akamaro abenegihugu.
Inzamba
tutandukire igisata cy'indero abigisha bimuriye gukora mu zindi ntara mu myaka ya 2016 na 2017 bakwiye gusubizwa mu ntara bahora bakoreramwo kuko babayeho mu buzima bugoye kuva barungitswe muri izo ntara bisabwa n'urunani rw'amasendika y'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEBE. Ubwo runani bakavuga ko abo bigisha bimuriwe mu ntara zindi kandi atakintu na kimwe kigaragara cisunzwe kugira bimugwe. Antoine Manuma arongoye FENASEBE asaba umushikiranganji w'indero gushyira mu ngiro ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu na burya mu mwaka w'ishuri w'2024 ushira 2025 buca utangura. Kurikira Antoine Manuma.
Aha twotanga akarorero k'abakozi bavanywe mu ntara ya Mwaro bajanwa mu ntara ya Kayanza, abakuwe i Bururi bajanwa mu ntara ya Karusi, abakuwe mu Rutana bajanwa mu ntara ya Ruyigi. Bamwe bahavuye bahitamwo gutakazi kubera ubuzima bwanse, abumiye kwibanga nabo bararushe kuko badashobora kwibeshaho ngo bongere babesheho imiryango basize iyo bavuye. Hari n'abasinzikajwe n'indwara kubera ubuzima bubi babayemo, abapfakazi baratandukanijwe n'impfuzi basigaranywe n'abo bari bubakanye. Turamaze imyaka dusemerera dusaba ubushikiranganji bw'indero gutorera inyishu icyo kibazo bigahereraho. Mu kiganiro n'icyubahiro umukuru w'igihugu yaremesheje ku benegihugu n'abamenyeshamakuru mu mpera z'umwaka wa 2023 yarashikirije ijambo rihumuriza abo biraba, aho yasabye umushikiranganji w'indero kubatunganiriza imbere yo gutanga akazi ku bakozi bashasha. None ku mwaka w'ishure mushasha wa 2024 gushira wa 2025 igihe utangure bizokorwa ryari mununani kwa matsendika yo mu gisata cindero n'inyigisho mu Burundi tumusabye kubahiriza icyo umukuru w'igihugu yavumereye aruhurire abo bakozi bari mu buzima butoroshye
imbere sozera amakundi kubitire mu barako bw'isagara cha Bujumbura aho ubukene bw'amazi buguma bwibonekeza abanyagihugu bemeza ko bashobora kumara indwi yose atani majya amazi rikorotse mu mabombo bakabona ko ikiza cy'ibihara by'inguge kizohava kibahitana naho leta igume ivuga kugira isuku mu kwirinda ico kiza Olivier Gatim
abanyagihugu bavuga ko bitaboroheye namba kuko ngo bashobora kumara indwi yo satani marikorotse mu meza heze ngo byaragendeka kuko bayaronka gatatu mu ndwi ariko kuva muri uku kwezi kwa munani ibintu byarashubiye kuyangara umvirize umwe mu banyagihugu wo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura bivuga ko ariho habangamiwe cyane
nashubiye kubonekeza ibintu by'amazi mu gisagara cha Bujumbura usanga mu makaritsiye amwe atacu bitoki Kamenge, Gasenyi, Kinama, muri komine Ntahangwa, usanga hari iminsi atani marikorotse ku marubine. Nko mu Cibitoke, haruguru y'ibarabara bita ku rya Kanyoni, baramaze hafi amezi indwi atani marikorotse. Ariko muri iyi minsi twari twagize icyizere kuko muri uku kwezi kw'indwi uretse Kwaruma kakabiri chane katatu mwundwe Kanda kata mwicholo Kwele nasa mwani nicholo kushika Sakumini ino Kani mwuru kukwezi kumunani biasuri kwaraka Uwunengu bila hera tani marikorotsi
Igitu mamazi abura ngo ntacho bazi bakavuga ko ngo naho leta ibabwira ko abura kuko igisagara kiguma caguka ngo sibyo bakeka ko ahubwo byoba biva kwibura gikitoro no kuvyuma bishaje bikabura ingene bisubirizwa
Dukina rero icyo bivuga ko gushika ubu ntacyo tubuzi neza gusa abatwaje itetso bakiravuga ko ngo ari kubera gisagara kiguma cakuka abandi bakavuga ko ari ibikoresho bishaje bikena by'igitoro kuko mu mashini asukuma ayo mazi ariyo ngo yakoreshwa n'igitoro rero bibaye bihe ingorane nyinshi mu gihugu ingorane z'indwara Dukina rero uratuteye impungenge mu gihari indwara mu kuzikingira bisaba isuku bisaba amazi meza bisaba gukaraba kenshi mu minsi iheze harapfa zakorera n'amacinda rero haje agahebuza aya ndwara bita ngo ibihara by'inkende amabwirizwa yo kuyikingira abaganga bavuga ko bisaba gukaraba kenshi n'isabune n'amazi meza ukamwumva ko ayo mazi nayo akenye kuri mitona icyo tugiye gukora turasaba leta rero ko yo kwikubita akashi no kuri karonsi ibikoresho bya nkenerwa rejitetso abo bagatorera burundu ikibazo cy'amazi kuko birateye isoni n'agahinda kumva umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu akena amazi ibintu biteye isoni
ibyo biruko mu gihe rejitetso yo iguma ibizeza ko ikibazo kigiye gukemurwa ariko amazi agahera mu nzira
Wakoze Olivier Gakima n'inonga duciye dusozera mu makuru twari ko turashikiriza shimire mu mwese mwaduteze abiri amakuru mwashikirije naje we Dick Claude nazwe kugira ngo mwamubahwe naho butakwiye hajye izamba agateka kaka